Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi. Sangwe kaze nshuti bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe kaze mu yano makuru twabateguriye yo kuri uyu wa kane ingenekerezo rya 2023 ntwara ne mwaka 2023 ayo tubayagiye uno munsi agizwe n'inzingingo nkuru zikurikira. Igisata kiraba intwaro rusangi nibubahirizwa y'agateka kazi na muntu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirarajwe ishinga n'amabi y'ubwoko bwose yakorewe Abarundi mu mwaka w'2022 biri mu cegeranyo ico gisata casohoye kuri uyu wa gatatu. Umuntu umwe yaritavye Imana kuri uyu wa gatatu ahitanywe n'indwara ifise ibimenyetso vy'umugera wa mapu, indwara imaze indwi irenga igaragaye mu gihugu kibanye ca Tanzania. Vyabereye mu bitaro vy'Imugano muri komine Giteranye mu ntara ya Muyinga. Abantu batanu bakaba bamaze guhitanwa n'uwo mugera mu gihugu ca Tanzania, bimenyeshwa n'ishirahamwe ryitaho amagara y'abantu ku isi OMS. Muravyumva muri ano makuru. Nayo abantu batazwi igitigiri barafashwe gushika ubu ntawuzi iyo bajanywe ni mwikambi y'Inyarugusu irimwo impunzi z'Abarundi mu gihugu ca Tanzania. Niyuma y'isakwa ry'igipolisi mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu kirondera abadafise vyangombwa n'abatunze amapikipiki muri iyo kambi. Sayo gusa mugume hafi mu kanya idonido ryano makuru.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Turongeye kubaramutsa tuyahere ku mutekano muke. Umuntu umwe yaraye yishwe arashwe muri quartier Sanzu ku mugwa mukuru w'intara ya Ruyigi, akaba ari umukenyezi avuka muri zone Rusengo mu ntara ya Ruyigi. Yagandaguwe arashwe n'abantu batarashobora kumenyekana. Intwaro baremeza ayo makuru bakavuga ko amatohoza yatanguye. Ni inkuru tubaza Bonfils Niyongere.
Uwo mukenyezi yarayagandaguwe yitwa Emmanuela Niyiragira. Amakuru ava mu gisagara ca Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi avuga ko yarashwe nk'igihe c'isaha zine zirenga z'ijoro hafi yo kumuhana wiwe ariko arataha. Ayo makuru nyene akavuga ko yariko ataha ava asanzwe acururiza muri iyo karitsiye nyene yasanzu imbere y'ikigo Onapra. Ico umukenyezi yazize n'abo baramwishe ntibaramenyekana. Ico abanyagihugu bo mu Ruyigi bahuriza ko nuko yarashwe n'abantu bamutegereye hafi y'urugo rwiwe. Bakavuga kandi ko umuhisi Emmanuel Niragira yari umuntu w'umunyamahoro ku buryo atabibaza yo yarasanzwe amufitiye agahigihigi. Abanyagihugu bo mu Ruyigi bavuga kandi ko umuhisi Emmanuel asanzwe ari umukuru w'abakenyera rugamba b'umugambo CNDD-FDD ku mutumba Buruhukiro wa zone Rusengo muri komine Ruyigi ahasanzwe avuka. Iciyongera kuri ibyo, umuhisi ni mushiki w'icegera cy'umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi, umukenguzamateka Siriyako Shimira Imana. Amwe makuru ava mu Ruyigi akavuga ko ahubwo uwo mukenyezi yaba yagandaguwe kubera ishari ry'abamwe mu banywa y'umugambo CNDD-FDD ba mu Ruyigi bafitiye agashavu umusaza w'umuhisi Siriyako Nshimira Imana. Bakavuga ko ari mu banywanyi b'uwo mugambwe batonye cyane muri iki gihe ku bategetsi barongoye uwo mugambwe. Mu ntwaro bavuga ko amatohoza yatanguye aho hari umupolisi apfunzwe nawe yari amaze indwi yaribwe inkoho. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kane ikaba yahavuye itogwa iri mu kazu ka sugumwe iwe. Iyo nkoho nyene ikavuga ko ariyo yoba yarakoreshejwe mu kurasa uwo mukenyezi. Uwo mupolisi nawe nyene akaba asanzwe avuka ku mutumba Buruhukiro wa zone Rusengo ni muri komine n'intara ya Ruyigi.
Arakoze Bonfils Niyongere. Nta tegeko na rimwe ribwiriza umuntu gusaba uruhusha rwo gukora inama, ivyo bivugwa na Gabriel Rusiri. Ni nyuma yaho kuri uno wa kane igipolisi cahagaritse inama ishirahamwe uriko marongoye yariko irakora. Ariko rero haciye haseruka intumwa y'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu yatumye abo bapolisi bareka ibikorwa vy'iryo shirahamwe birabandanya. Gabriel Rusiri ati umwanya babatesheje vyitiranywa no gusesagura amatungo tumukurikire.
Hari ikibazo kijanye no guhanahana amakuru kuko buguce kutwaza ngo mutage cyane. Nagenda babwire yuko kuko atanama nimwe batage cyane. Umuntu yagombagirisha inama arabimenyesha umukuru w'igisagara ca Bujumbura. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura ni we ajije ingene abigenza, nta kintu abidafanika. Mbeo na agiyara ni kakuna mazo ziba mwipagari. Mbeo na kakuna kwenye na akani. Ndashimiye wasiru kimushinanga ngina zifashimu. Ningene siyose vigenze. Tuwebuge nishano likome misi yose. Tuitegura ukura na nienda baswara. Huko ni ilika tukori labu. Tukori labu. Nisho gitu matakina kuna tushora kukura kwenye ngeji. Runga mshimi ngini zifashimu. Kani tukizera neza yuko. Uyukura na neza. Kwa ulikome ni iwa zizo kumakutuhari namwe ni mubanda jimuta nipisiyo mkiru kukira nguwa huko ni kikijemu li umamu maruko marangu unga heche huwipuga kukura kwa ni minotabi ronjili ya tutuwaye ni mnyeshi chaali na rafiki ya chewe ndiko nagishina manga chegu muno tumne ni kime mwurite tumema marginalizasyo ekonomiku unani uweira hivyo nipitaliku ya mkenda kuchi
Yari Gabriel Rusiri aramutswa ishirahamwe Ulicom rigwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta. Igisata kijejwe demokrasi n'agateka kazina muntu mu biro vya leta zunze ubumwe za Amerika carasohoye kuri uyu wa gatatu icegeranyo kuvyerekeye amabatandukanye yakorewe abarundi mu mwaka w'2022. Urwandiko rufatiye kuvyagiye birashikirizwa n'amashirahamwe adaharanira inyungu za politike mu Burundi no kw'isi. Umuhari iteka wamenyesheje ko abantu barenga 200 bishwe mu mpera z'ukwezi kwa myandagaro umwaka uheze idonido na Janvier Habarugira.
Ico cegeranyo kiremeza ko leta y'u Burundi yatohoje iranagwanya abagirizwa ihotegwa rya kirema muntu abanyuruza amatungo ya leta basanzwe bari mu nzego. Ariko naho biruko abaharanira gato y'akazi na muntu ntibasiba gutanga ivyegeranyo vyerekana amabi akoregwa kirema muntu agakugwa n'abajejwe umutekano n'ibiturire vy'umurengera bisabwa n'abarongoye intwaro. Muri ico cegeranyo cashizwe habona n'ibiro bishinzwe agati y'akazi na muntu na demokrasi muri Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika kirerekana ivyegeranyo vyagiye birakogwa mu Burundi n'amashirahamwe adaharanira agati y'akazi na muntu mu mwaka w'2022 aho abarongoye intwaro bamwe bamwe babandanya gutera ubwoba abanyagihugu barongoye ukudahana abagirizwa ivyaha basanzwe bari mu nzego. Muri ico cegeranyo urwaruka rw'imbonerakure ruri mu mugambwe uri ku butegetsi rurabandanya kudoma ku rutoke mu mabi y'urutavanako aho rusa n'urwaronkejwe ububasha mu gufata abantu no mu kwihanira bifashijwemo n'inzego z'umutekano. Amatohoza n'ifungwa ry'abarongo y'abandi n'abasanzwe bari mu mugambwe uri ku butegetsi bagirizwa ubwicanyi yarakozwe ariko si ku bwinshi. Amaradiyo yamenyesheje ibiziga by'abantu batamenyekanye bifise ibimenyetso vy'uko vyahohotewe vyabandanije vyibonekeza mu bibanza bitandukanye bihuriramo abantu benshi. Ico cegeranyo kiranegura uko abarongoye inzego bagiye baravyifatamo mu guca bihutira gufuba ivyo biziga atamatohoza yabaye. Ivyo bigatuma bitera ingorane mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike iyo bariko bakora amatohoza. Agaruka hafi n'amatohoza yakozwe n'ishirahamwe ry'igiteka aho ryatanze icegeranyo c'abantu bishwe mu mpera z'ukwezi k'umunani bangana n'amajana 32 mu mwaka w'2022 ugereranije n'amajana 4 na 5 bo mu mwaka w'2021. Ico cegeranyo kirerekana ubororero bw'abantu banyurujwe bakahugwa irengero bwashizwe ahabona n'amashirahamwe atahoyegamiye Human Rights Watch, Fokode, hamwe na SOS Torture Burundi. Muri ico cegeranyo haravugwamo n'agateka k'abafungwa katorohejwe aho batoronswa imfungurwa zikwiye nk'uko ivyegeranyo bikogwa n'ishirahamwe Akati Burundi vyagiye biravyerekana.
Tumushimire mugenzi wacu Jean-Jean Barugira tumira mate mukanya amakuru arabandanya kuri Radio Inzamba agateka kawe.
Inzamba
mu gisata cy'amagara y'abantu haribonekeza umugera wo mu bwoko bwa Mabul uri mu bwoko bw'imigera itera Ebola mu karere ka Kagera mu gihugu cha Tanzania gihana urubibe n'igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi. Abantu batanu bakaba bamaze guhitanwa n'uwo mugera, batatu nabo bariko baravugwa. Ibyo bikaba biri mu itangazo ryasohowe n'ishirahamwe igita w'amagara y'abantu ku isi OMS ku mugabane wa Afrika kuva ku igerekerezo rya 21 Ntwarante. N'inkuru ya Karine Dusabe.
Uyu mugera wo mu bwoko bwa Marburg wateye mu Kagera mu gihugu cya Tanzania wemezwa n'itangazo ry'ishirahamwe mpuzamakungu gita w'amagara y'abantu ku mugabane wa Afrika ryasohotse ku igerekerezo rya 21 Ntwarante. ibyo bikaba byabaye inyuma y'isuzumwa ry'ibipimo byakozwe ku bantu 8 bari bafise ibimenyetso byo mugera aha twovuga nk'ubushuhe ukudahwa kuva amaraso menshi n'ibindi iryo tangazo rikavuga ko mu bantu 8 bari bafashwe ibipimo 5 muri bo baritavye imana harimo n'umukozi wo kwa muganga 3 bandi ubu bakaba ariko barakurikiranwa kwa muganga abantu bagera ku 161 bakekwa ko bafise uwo mugera kuko babonanye nabo basanganye uwo mugera ubu bariko barakwikiranwa kwa muganga uyo mugera mu bwoko bwa Marburg urakaze cyane kuburyo abawanduye ku bice 88% kwijana bitaba imana uyo mugera ukaba uri mu bwoko bw'imigera itera indwara ya Ebola abanduye uyo mugera bagira umuriro mwinshi cyane kumene ku mutwe bidasanzwe no kumeregwa nabi umubiri wose abagwayi benshi baragira n'umurindi w'amaraso ukomeye cyane ushika mu kiringo c'iminsi 7 uyo mugera ukaba abantu bawanduzwa n'utunyoni tw'ubuhungarema ugakwiragira mu bantu biciye mu gukora nako ku gushika ubu nta rucanco canke umuti wo kuvura uwo mugera uraboneka kiretse kuvura indwara z'ibyuririzi bigatuma bamwe mu bagwayi bashobora kurokoka mwomenya ko umunyeshuri yiga ku ishuri shingiro Gikobero mu ntara ya Muyinga ihana urubibe na Tanzania yari afise ibimenyetso by'umugera wa Ebola yitavye imana kuri no wa gatatu igenekerezo ya 2022 ku bitaro by'igiteranyi nk'uko byemezwa n'abarongoye intwaro urongo ya karere k'ubuvuzi mu ntara ya Muyinga akaba atacarashobora kuvuga kuri uwo munyeshure ko yabayahitanywe na Ebola
umwana w'umuhungu yahora yiga kuri Lycée Christus Kobero mu mwaka w'8 mu buyobozi bw'inyigisho muri komine Butihinda yahora agwaye yerekana ibimenyetso by'indwara y'umugero wa mabu yitabye imana kuri uyu wa gatatu mu bitaro by'imugano muri komine Giteranye mu ntara ya Muyinga nk'uko amakuru atandukanye abimenyesha ikiziga cy'uwo mwana kikaba caciye gifuga ku muhingamo w'ejo nyende n'umugwi w'abahinga bajejwe gufuba abakekwa ko bahitanywe n'indwara y'ikiza yandukira abantu benshi abakozi bo mu kigo c'igihugu UNSP bakaba barashitse ku bitaro by'imugano ahari uwo mugwayi aho basubiye inyuma batwaye ibipimo kugira bamenye iyo ngwara yariyo buramatari w'intara ya Muyinga Jean Claude Barutwo nayo agasaba abarongoye abandi gufata ingingo zose zibereye kugira abantu binjira mu gihugu bavuye muri Tanzania bashigwe ahabonyene babanze bakurikiranwe n'abaganga ariko akaba ataramenyesheje kiringo abo bantu bazomara bashizwe ahabonyene mu mpunzi naho impunzi z'abarundi bahungiye mu kambi Nyarugusu mu gihugu cha Tanzania baraye mu ruhagarara mu ijoro ryakeye ubwo ruhagarara rwatewe n'igipolisi cha Tanzania cagiye gusaka mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu kirondera abadafise byangombwa n'abatunze amapikipiki gushika mu bucagucagu abantu batazwi igitigiri barafashwe gushika ubu nta wuzi iyo bajanywe amapikipiki nayo yafashwe akaba ari mu minwe y'igipolisi ngawe Nyarugusu inkuru ya Alain Majesté Barenga
nkuko amakuru ava muri iyo nkambi Nyarugusu abivuga iryo saka ryatanguye igihe cy'isaha 2 z'ijoro ikaba ryarabandanije gushika isaha 11 zo mu gatondo ryo kuri uwa kane ayo makuru yemeza ko abantu bataramenyekana igitigiri bafashwe batwaga ahantu naho nyine hataramenyekana amapikipiki nayo ngo ari mu minwe y'igipolisi umviriza umwe mu mpunzi aravuga uko byagenze
umusako wo gutangura gufaka amapikipiki habaye 2 kugera 11 abadafise amafomu na bene babatwaye uko nyene babayoye kweli nituzigi kigiri cyabo abo batwaye kuntu bangana bimaze kuboneka nuko siyasa manjanja niwe yabaye ruhusa wo gufata amapikipiki bikibonekana yuko agatotezo kari mu Barundi karenze abaye duhagaze ntawarayajyamye arabatwuguruje mu mazu batwuguza tiga imiryango kuzana amapikipiki ari ngaha mu nzu amapikipiki tugiye batwaye kubera amazoni y'Abarundi n'amazoni atandatu ntitubane amakaye amasaha abantu bafashwe ni bangana badafise fomu amapikipiki ayo gipolisi ariko abo bantu tuzi ngo babashyize iruhande rwayo icyo ni cyo kibazo dufise nk'impunzi z'Abarundi
ikibatangaza ngo ni uko bagenzi babo b'abakongomani batigera bakomwakomwa kuko bobo amapikipiki yabo akora ukuri kwamye
mu gikongomani amapikipiki ariko aragenda arakora akazi nta ngorane bw'uruhande rw'Abarundi ariko ararufata nabi
kuri ivyo twarondesi ya Samanjenje arongoye ikambi y'impunzi Nyarugusu kugira agica bishikirije ko titwashoboye kumuronka
arakoze Alain Majesté Barenga na hano rero duce dusozera no makuru twabateguriye Shimire mwebwe mwese mwaduteze yompi bagenzi banje bakoze ibishoboka byose mu kuyatororokanya ndabashimiye Jozin Kaze nayo bashikirije nkabanda bikebanuye naho gutaha.